kumva na radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaganga bane bashimuswe ku cyumweru n'abantu bitwaje intwaro. Abaturage b'i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bagaragarije abadepitemo n'amashinga bategeye ko kuba batitaweho uko bikwiye.
Batuhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uravuga ikintu mu nama zose bakora. Ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona njye nabakuraho. Niba bahagarariye umuturage ukaba utamuvugira kandi abantu bose babireba, none se ubwo mu baduhagarariye.
Umwe mu baturage ba Kangundo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura mu masambu yabo ku gahato. Mu Burundi, abaturage bo mu ntara ya Gitega bakiriye neza ibyemezo byafashwe n'ubutegetsi bigamije guhashya abacuruzi zibongera ibiciro uko bishakiye.
Iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabona aho uburyo buri ko burava kandi bitavuye kuri leta gatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cyane.
Umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezeho na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Aloyes wiriweho
ndagize mwiriwe Venise. Ku mugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryagiriza abasirikare ba Mali hamwe n'aba jihadiste ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Human Rights Watch isaba leta ya Mali gutohoza kuri ubwo bwicanyi. Raporo y'iryo shyirahamwe yitezwe kuja habona ku munsi wa gatatu ejo ivuga ko abasivile 107 barimwo abadandaza, abakuru b'imitumba n'abana baheruka kugandagurwa mu bice byo hagati no mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri. Umwenegihugu ari mu babajijwe na Human Rights Watch yavuze ko n'abasirikare b'abazungu bari mu bagirizwa ubwo bwicanyi, ariko iyo raporo ntidoma ko urutoki abo basirikare abari bo. Ahandi hagirizwa ubwicanyi ni muri Arabia Saudite. Komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet ejo ku munsi wa mbere yaraneguye ubwicanyi bwakorewe abantu 81 muri Arabia Saudite ku munsi umwe gusa. Yasabye ubwo bwami guhagarika igihano cyo kwica. Michel Bachelet yavuze ko kwica abantu baciwe imitwe bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe bikozwe n'ubucamanza budaha uruhande ruregwa kwiregura. Arabia Saudite yavuze ku munsi wa gatandatu ko yishe abantu 81 mu munsi umwe gusa ku byaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ikimenyeshamakuru cya leta ya Arabia Saudite cyavuze ko abishwe bari mu begetswe ko ibyaha by'uko bari mu mihari y'iterabwoba ishamikiye kuri leta ya Kiisilamu Al-Qaida hamwe n'abaroberi b'abahuti muri Yemen cyangwa iyindi mihari y'iterabwoba. Tugarutse kuri Afurika kandi abategetsi ba Chad ejo ku munsi wa mbere barahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI uwahoze ari umukuru w'abagwanyi muri Centrafrica, akekwa kuba yarakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwa muntu. CPI yavuze ko Maxime Geoffroy Eli Mokone Gawaka akekwa ibyaha yoba yarakoze mu 2013 n'ibihumbi 2014 Ibangi no mu bindi bice bya Centrafrica. Hanze y'umugabane wa Afrika, ni intambara muri Ukraine ikibandanya kuvugwa. Abategetsi b'icyo gihugu bavuze ko abasirikare b'u Rusiya barashe ibisasu bya muzinga mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe intumwa z'u Rusiya na Ukraine zari zagiye mu biganiro byo ku nshuro ya kane. Ibi biganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video bisubira kuri uyu munsi wa kabiri. Intumwa ya Ukraine muri ibyo biganiro yavuze ku munsi w'Imana ko Burusiya bwabumvirije ibyo basaba kandi ko ibiganiro byari bitanguye gutangura kuvamwo ibyubaka. Ariko naho biruko abategetsi muri Ukraine bavuga ko umuntu umwe yishwe igihe inzu yo kubamwo y'amagorofa 9 yategwa bombe mu buraruko bwa Kiev ejo ku munsi wa mbere. Bavuga kandi ko igisirikare cy'Uburusiya cyarashe kandi ahahingurirwa indege ku munsi kumugwa mukuru ibyateye imbeya z'umucanwa mwinshi. Ibi bitero bikurikiye iyindi misile Uburusiya bwateye ku ikambi ya gisirikare ya Ukraine iri ku birometero 25 imbere yo gushika ku rubibe rwa Pologne igihugu cyo muri OTAN. Abantu hafi 35 barishwe, abandi 134 barakomereka mu gitero cyabaye ku kigo mpuzamakungu cyo muri Ukraine kijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Muyavugwa muri Yemen, ibigo bya ONU hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo arenga 10 yavuze ko abantu bangana 161 bagiye kwinjira mu bihe by'inzara mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2022. Ibitegire bizuba byiyongereye inshuro 5 kubiriho iki gihe. Ibi biri muri raporo yasohowe ryo ku wa mbere n'urunani rwayo mashyirahamwe. Iri gabisha rije imbere y'inama y'umwaka y'amashyirahamwe atanga imfashanyo igenewe Yemen izotunganywa na ONU ejo ku munsi wa gatatu. Aya mashyirahamwe avuga ko abantu 19 million bo muri Yemen ku 30 million ziba muri icyo gihugu bashobora kuzobura ibifungurwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu hamwe no ku 12 uyu mwaka.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kuza ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, ubutegetsi bwo mu ntara ya Gitega bwafashe ibyemezo bigamije guhashya ingeso y'abacuruzi bongera ibiciro uko bishakiye ku bicuruzwa nk'isukari n'isima. Abanyagihugu barabyishimira bakavuga ko uburenganzira bwabo nk'abaguzi bwubahirizwa. Inkuru Ijwi rya Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi baragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Abo badandaza bikika mukiza banyegeza cyane cyane bidandazwa bigizwe n'isukari, ibinyobwa bya Bralirudin sima. Ibyo bidandazwa bikaba biri mu bikenerwa cyane mu buzima bwa misi yose n'abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega. Muri kino gihe abaguzi bashimira cyane abajejwe intwaro bari ko baratuziyongeso yari yabaye ndase muri iyo ntara ya Gitega, narijya bari basanzwe batagira mikoro.
Iyo bataza barabahana babacamande zari kuba biteye ubwoba umuntu aduze uko yishakiye. Turabashimira cyane abajeje nk'aho umuntu aragitega. Turashima ku ngene bakurikirana cyane, turababona ariko barabikurikirana ibinyobwa bagatembera mu mubare.
Iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabona aho uburyo buri ko buraba kandi bitavuye kuri leta gatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza kiciro leta iba yaratanze biratunezera cyane.
Iyo ngingo leta yayifashe hageze kuko umwene gihugu muto muto yahora nyitwa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma. Aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwene gihugu atagura yorohewe.
Kugira bahangane nabo badandaza bari bigize akagarama Ruganda, hakoreshejwe inama zitari nkeyi kuri abo badandaza basigurirwa kugira bihanure. Umuhanuzi wa Buramatara jeje uterambere Serge Sabukunze amenyesha ko arabumvira ubutegetsi abagararije nabo bagahanwa hakurikijwe amategeko.
Bihagarika burundu ntivyoroshe, ariko twovuga yuko twaraburijemwo bimwe biboneka abasanzwe bafise uwo mutima, kuko twaragerageje kuza turagirisha amanama menshi yo kubahanura. Abatari bake rero barashoboye kwihanura, no kuvuga yuko abashoboye guhanwa n'abatashimye kwemera impanuro kandi abo nabo bari kurushi n'abantu bakeye cyane. Twizera yuko nabo nyene bashishikara bikosora kugira ngo baje ku murongo w'abandi.
Naho rero harabajejwe intwaro babyifatamwe neza mu gutunganiriza abanyagihugu umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Jehovah ndira ko buca ahamagarira bamwe mu bajejwe intwaro baca mahadabo badakurikije amategeko kwikebuka kuko bitukisha igihugu
nibaza ko bajejwe intwaro bajejwe kurangiza ibici cy'amande mirwa maraca mu miliyoni tebewe n'amategeko cy'amagara kandi mudakize badegale dukuri ndere ni neze ubwo tumanda gutanze kuri ba mutaneri bose barongoye amakomisiyo yose y'igihugu muze muraba rero ko amande muca yose ariko na mategeko ejo ntimuzotange na huko muri ko muhonyanga amategeko ari mu mari mujejwe kuyahagararira
umushikiranganje Jehovah ndira ko buca yaragarutse kandi kubatware batabyifatamwe neza iyo baciye hadabu umuntu baca babishira mu matelefone bakabikwiragiza hose yabasabye kuvavanura niyo ngendo yo kwararaza abakosheje
Ada mande yirwa baratsa kandi mukuyaca bagashabashira kuri izo zose. Ucamande kugira uko turikira ko byananiranye kandi n'umuyaciye uyamuciye ndakubabaza cyane kubera yuko ntaba yakurikije amategeko. Nije mugabo kimushira kuri izo zose. Umengo ubishyize kuri izo zose kugira werekane ko wamwihanije. Nta mubyeyi yahana umwana kugira mwihanije. Umuhana kugira uhane ingeso uhane ikosa yakoze. Mugabo kimushira kuri izo zose akabona ko amuco no kwita la mauvaise foi.
Mu ntumbero yo kugerageza gutuza iyo ngeso yo kunyegeza ibyo bidandazwa no kuduza ibiciro mu buryo bunyuranye n'amategeko abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega baragerageza gukurikirana aho hose bumvise inkuru zahanyegejwe ibyo bidandazwa abanyagihugu bakaba bafasha nabo nyene mu gutanga inkuru iyi sukari cyangwa isima bifashwe bica bigurishwa ku giciro cya leta iyi sima yafashwe ari nyinshi hari igice gica gitangwa mu kubaka inyubako rusangi nk'amashuri cyangwa amavuriro naho harakigora mu kurwanya iyo ngeso mbi abanyagihugu nibatahura igituma ibyo bidandazwa biboneka ari bike canke bikabura abagasaba leta gukora uko ishoboye bisubire kuboneka
urakoze Thierry Vendayishimiye mu Burundi kandi bakoresha barubyi bitabira kubatangira amafaranga ya buri kwezi yo kubateganiriza igihe bazaba bageze mu zabukuru inkuru ijwi ry'Amerika bategura ifashishije inshuti zayo mu Burundi muregezwaho na Desire Hatungimana
Inyuma yo kumenyeshwa ko batazosubira kwinjira mu mazi cyangwa Tanganyika badatanze intererano abakorera muri icyo kiyaga bavuga ko batagira bakira nabo bamira bagasigura ko ikibazo kiri ku babakoresha abo nabo babye bakunze ijwi rya Amerika igituma batariko baratanga izo ntererano basabwa n'ishyirahamwe UNSS rizibaniriza kazoza abakozi babo ba leta canke abakorera bigenga
hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayo ne aba misi miche rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira UNSS ugaca ejo mukavana
murabye nta mushahara bise ku kwezi donc ari kibonetse avuye kuri bakakizana muragira depense system kabigabana n'abarozi
kuri buri murovyi ishiramwe UNSS yateganiriza kazoza abakozi isaba ko abarongoye ibipe batangira buri murovyi interano y'amafaranga y'amarundi 5,200 kuri buri kwezi abakoresha abarovyi kumweha wakajaga muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko badatahura ingingo ya UNSS
hanyuma bo baje batubwira ko bafise ibyo bafatiye ko ibyo bintu bafatiye ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mweha wacu wakajaga umwanya muna mezi menshi abarovyi turabura usanga amezi atatu amezi abiri niyo duparavye na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagaca batubwira ngo tuzo kotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hagiye usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu
ishyirahamwe ryo gukingira no guteganiza akazoza abakozi rimenyesha ko ridatahura iyo myidogo y'abakora umwuga wo kuroba Jean Petit Ndikumasabo ajejwe yinjira ry'abakozi mu ishyirahamwe UNSS yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibyo bari basezeranye n'abakora uwo mwuga
navuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatronpesheri bahari kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushyira mu ngiro ibyo twumvikana
nayo ku kibazo cy'uko hari igihe bataba ariko barakora kubera ibiyaga biba byugaye ishyirahamwe UNSS nta kindi gisaba ni nuko wabimenyesha kugira iryo shirahamwe naryo ntiribandanye guharura rigasubira ari uko basubiriye ku kivi ivyo biri uko mu gihe ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko ribabajwe n'ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abatekaniza kazoza. Joseph Mhutu arongoye igishyirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abarenga 38% badatangira izo ntererano afite icyo asaba ishyirahamwe UNICEF.
Turazi abakozi bariho ubu barenga 212,248 muri abo 188,081 nibo batangira abakozi intererano mu gihe 131,648.9% badatanga intererano y'abakozi. Iryo ni kosa cyane rikomeye. Nibaza rero ko INSS yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa.
Abakora umwuga uburovyi ku butaka bw'u Burundi baba 15,408 nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi mu Burundi. Gabriel Toyi arongoye ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora umwuga w'uburovyi kwitabira ako kamo ko kwizigamiza kazoza kabo bazikora ko bageze mu zabukuru.
Urakoze Desire Hatungimana mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Washington Ijwi rya Amerika.
Abaturage b'Inyarutarama mu mujyi wa Kigali mu Rwanda bagaragaje abadepite mu nama nshinga mategeko ko batitaweho uko bikwiye bamaze imyaka igera kuri 5 bugarijwe n'ibibazo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura amasambu yabo ku gahato. Kuri iki cyumweru abadepite bari babasuye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yarahari.
Hari mu ngenda bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri 5 bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyo bikaruci karumira. Uwitwa Jean-Claude Wamungu abimburiye abandi imbere y'abadepite yababwiye ko babateranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza kuwa mu bubasha yasese inteko kuko nta kimari yabo hagarariye.
Ni gute rero baduhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uragukira mu nama zose bakora? Ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona njye nabakura. Niba bagariye umuturage ko utamuvugira kandi abantu bose babireba none se ubwo baduhagarariye?
Mu gisubizo yahaye abafite ibitungo Inyarutarama Depite Solange Uwingabe waruhagarariye itsinda ryagiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga. Yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abarizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo.
Ntabwo ari byo nta n'ubwo iyo nteko yabikora ahubwo iyo nteko ikoze ibyo byayo niyo yari yateswaho ahubwo ureke ibyo bavuga buri butegetsi burigenga. Niyo mpamvu tumvise inteko ikijya impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera, ubutabera buzabiha umurongo.
Kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yarimakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura. Bwana Shaharenze Y'Imana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite.
Twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imirimo yatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza. Kuki leta yaba irebere mu bushoramari kuruta uko irebere mu muturage? Kuko iyo tureba ibibazo byacu leta yengabye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga ntacyo ku munsi.
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza. Ku bw'uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire.
Ntabwo ari byo rwose, niba munabifata mutyo urigera umutima mubi kandi nta mpamvu. Iyi leta yacu iremerera umuturage n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu, ni mu nyungu z'abaturage. Iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo mubibona,
inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Nyarutarama ariko bisa n'ibyananiranye. Mu mwaka w'2018 hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza abaturage ku ngingo yo kwimuka ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi. Icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha basiga bo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo.
Tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki utuzaniye ikihe gisubizo? Nta gisubizo mbazaniye, kuko nisigeze uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe.
Kuri Bwana Uwamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze kandi inzego zigisimburanaho, yabwijwe irya Amerika ko hari aho yiteze igisubizo.
Ahubwo muri igisigaye ni Perezida wa Repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho avuga ati mufashe abo bantu b'Inyarutarama kandi bizahita bikemuka, kuko abandi bose barananiwe uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu, bose barananiwe.
Iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu 2017 ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi, ariko hari abatabikozwa.
Igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko aricyo bari kubahiriza, itegeko ryacyo ryatuye muri 2012, twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba, nta n'ikibazo. Itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'ahatuye, ahubwo bari bakwiye kwiga n'uko bagomba gukora, kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora.
Kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu: icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane, abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga, n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko. N'ikibazo kireme imiryango isaga 1400 hagati aho icyiciro cy'imiryango 22 yareze umujyi wa Kigali. Urubanza rwabo ruzafatwa icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Echo gira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunze baradiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaganga bane bashimuswe ku cyumweru n'abantu bitwaje intwaro bakorera ikigo nderabuzima cya Katalukulu kivurirwaho impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Murungwe iri muri teritwari ya Mutambala muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha Societe Civile muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswe agana saa moya z'ijoro zo kuri kino cyumweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022. Amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka, Dr. Mangayiko Sadiki Albert. Uyu muyobozi avuga yuko muri aba baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi. Ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Murongo zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katalukulu, kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura abazivura. Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuze ababavura bageze Katalukulu.
Nari ndwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga, duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga. Rero je nagenda shikayo, ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo, abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro. Tumaze iminsi miremire tuko turabwika ikibazo cy'umutekano, none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye. Aha nagiye ngwaye malaria, ubu sinimwo ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamahera dutanze. Rero aha dufise umwiheburo utagira uko ungana, jewe handiko ndavuga ndi ku musego, nta cyepfo cya ruguru cyo kwivuza. By'ukuri turasabye ababijejwe barahari bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu.
Si abaganga bakora Katalukulu honyine uyu mutekano muke ugaragaraho, ahubwo n'impunzi z'Abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami Riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima.
Iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami
mwishamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Murongwe na hantu akunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse ku mu damu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori mujyamwa babiriza mu ipori babaca mahere ibihumbi bingana n'amajana abiri mahere ibihumbi majana abiri nayo napfuke barayatwara abana bahaswe kubafata ku ngufu ngize imana ndagaruka baragaruka ku mugoroba
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gurupe ma batombwe anayo ikigo cya katorukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya Fizi umwaka ushize w'2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mu Kela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura Ovida Singavo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Ovira Mutara kivuye.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022.
Irushanwa ry'imikino ya Basketball Africa League iri Dakar muri Senegal rakomeje ikipe ya Reg ihagarariye u Rwanda yaraye ibonye itike yo kuzakina mu gice cya nyuma kizabera mu Rwanda Edi Rwema.
Ikipe ya Reg Basketball Club yabaye ikipe ya mbere mu itsinda ryiswe Sahara itsinze US Monastir yo muri Tunisia. Umukino warangiye Reg itsinze US Monastir abanota 77 kuri 78. Ni umukino Reg yasabwaga gutsinda kugira ngo ishobore kubona tiki yo kuzakina imikino ya nyuma izabera I Kigali mu kwezi kwa gatanu. Pichu Kambo Wimanga ukinira Reg yigaragaje cyane muri uyu mukino atsinda amanota 16 yafashije ikipe ye gutsinda US Monastir. No mukino wayobowe na US Monastir kugeza kuri karita ya gatatu ubwo ibintu byahinduraga isura ikipe y'abasore batozwa n'umunyamerika Robert John Park bakayobora umukino kugera urangiye. Imikino yo kuri uyu wa mbere yari ibanziriza iya nyuma ikinwa kuri uyu wa kabiri yo gushakisha tike mu itsinda rya Sahara ikinirwa I Dakar mu gihugu cya Senegal. Ikipe ya US Monastir niyo izi imbere ku rutonde rw'agateganyo ikabikurikiwe na Regio mu Rwanda ifite umukino wa nyuma w'uyu munsi uza kuyihuza na Club Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Undi mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri urahuza Duke yo muri Senegal na AS Sahel yo muri Maroc. Undi mukino wabaye kuri uyu wa mbere wahuje ikipe ya Slack yo muri Guinea na AS Sahel yo muri Maroc. Umukino warangiye AS Sahel itsinze ku manota 91 kuri 81 ya Slack yo muri Guinea. Mu kwezi kwa kane imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa rya BAL irakomereza I Cairo muri Misiri ahazakinirwa imikino yo mu itsinda ryiswe Nil. Amakipe atandatu agize iri tsinda arimo Zamalek yo muri Misiri ari nayo ifite iki gikombe, Petro de Luanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, BC Espoir Fukashi yo muri Congo, Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo na FAP yo muri Cameroon. Imikino muri iri tsinda izatangira tariki ya 9 y'ukwezi gutaha. Kongere tubibutse ko kubera umukino uza guhuza Regio mu Rwanda na Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique uyu munsi mutaza gukurikira amakuru yacu yo kumugoroba ariko mukaza kuyumva ku masaha aya makuru asanzwe asubirwamo.
urakoze Edi Rwema hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukobe ya Baru wafashije kubagezaho twifuje mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi uyu munsi no munsi wa mutagatifu Louise kubemera idini gatolika baruza mwese aho muri hose cyane cyane abakunda ijwi rya Amerika bari mu Rwanda mu Bufaransa muri Canada no muri Australia mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venice nshimiye Imana.